mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi, muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi. Muri kumwe na Joy Diane Nina Hazwe, ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no ku FM 104 n'ibice bitatu kwa twumva muri mu Rwanda hose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro, namwe mwebwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijuri yobora ku isi hose. Tui live kuri wezi tatu, akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ishami mpuzamakungu riharaniraga uburenganzira bwa kiremwa muntu Human Rights Watch ryagiriza inzego zijeje umutekano mu gihugu cy'u Burundi kubandanya kwica, kuboreza igufa no gufungira ubusa batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu. Muri raporo iryo shami ryasohoye ejo kwa gatatu, yegetse ayo mabi yose ku bakozi b'iperereza, abapolisi hamwe n'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi. Imbonerakure Human Rights Watch yemeza ko icegeranyo cayo yagisohoye yacitondeye, ikavuga ko amakuru yose kirimwo ari ukuri kuzuye. Leta y'u Burundi kuri ino nshuro yabwiye ijwi rya Amerika ko ataco ivuga kuri iki cegeranyo. Muri kahise ariko ivyegeranyo nk'ibi u Burundi bwabishira mu murwi w'ivyegeranyo vy'ibinyoma, ntegura ikiganiro hambavu ya leta. Naragerageje kurondera abo mu murwi w'igihugu jejwe ivy'agateka kazi na muntu Seni de Hashe mu mpfunyapfunyo utwara uwo murwi ariwe Sixte Vigny. Ni muraba mu kiganiro gito yampaye kuri telefone, yambwiye ko ataco vuga ku cegeranyo atarasoma. Ndamubajije nimba no murungikira iki cegeranyo akagisoma, hama tukavuga na yagisomye, yaciye ambwira ko atamwanya za kuronka no si aza kuba ari mu nama. Turabisiguye ko rero nshuti bakunzi, muriko muratwumva nta ruhande rwa leta muza kumva muri iki kiganiro, nta n'uruhande rw'umurwi urabivye agateka kazi na muntu mu Burundi twaronse. Ico bikoze turafise abaserukira amashirahamwe yigenga mu gihugu cy'u Burundi n'abatacemerewe gukorera mu gihugu cy'u Burundi. Imbere ko twakira abashitsi bacu, ariko reka mugenzi wacu rero Jwirika neza akorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi atubwire muri make ibiri muri ico cegeranyo cha Human Rights Watch.
Abagizwa kuba barishe baratoteza abarezi gufa, bongera abafungira ubusa batavuga rumwe n'ubutegetsi n'abakozi b'iperereza, abapolisi hamwe n'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi mbonerakure. Turetse abari mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi, ishirahamwe Human Rights Watch rinamenyesha ko hari n'uwundi murwi w'abantu wibasiwe n'ayo mabi, abantu bikekwa kuba bakorana n'imirwi yitwaje ibirwanisho. Iryo shirahamwe vy'icicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryemeza ko abategetsi b'u Burundi mu kugwanya abantu n'imirwi yitwaje ibirwanisho bateye abasivile canke abagize inzego z'umutekano bashize nguvu zirengeje, ntivyabarwa nabi kujaniranya kandi berekana ugushaka guke mu gushengeza imbere y'intahe abakoze ayo mabi. Kubwa Human Rights Watch ivyo nuko biba, kandi iryo shirahamwe ryariboneye ryongera ritohoza risangana ukuri. Amashusho ya video abonekamwo abasirikare n'abapolisi bigamba ko bazimanganije abantu ubuzima. Human Rights Watch yemeza ko batari bake mu vyabona bayibwiye ko hari abantu bafungiwe mu bibanza bitazwi, abandi bakisanga mu bushobwa bw'iperereza batazi ico bazira. kubujo bwagaragaye iryo shirahamwe rihanye agateka ka kiremwa muntu ritangaza ko mu myaka ibiri heze inkengera z'uruzi rusizi rugabura Republika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi zahindutse nk'akaburi gafubwamo abantu kubera hadasiba gutorwa ibiziga ijwi rya Amerika ryashatse kumenya niba ibi Human Rights Watch ibifite ibyemezo maze ryakura Clementine de Montoyer umushakashatsi yakora ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda muri iryo shirahamwe.
Nos rapports sont constitués de cas documentés.
Raporo zacu zishingira ku bintu twatohoje bivanye nuko na matohoza yigenga agoye uyu munsi bishoboka ko ibyo twamenye ari bike cyane twarandikiye abategetsi kugira abagire ico bavuze n'ingingo bafata ariko nanyishu twarose.
Niko yabwijwe ya Amerika. Ayo makenga nshaka niko yagize umukuru w'ishirahamwe y'igiteka arayemeza muri raporo y'umwaka iryo shirahamwe ry'abarundi rihanye agateka kazina muntu urimenyesha ko abantu bishwe barenga 150 mu kiringo cy'umwaka hatavuzwe ababuriwe irengero n'abafungiwe ubusa.
Ishirahamwe y'igiteka ryashobora gutohoza ku bantu 150 nabane bishwe haba abantu 52 banyurujwe amazima yongo 89 abaragirikije afurambi 1024 barahohotegwa umwe twita torture
na domonto yabwijwe ya Amerika ko hari abakoze amabi babujijwe kubikomeza mugabo batigeze bahanwa.
Un des plus grands défis au Burundi aujourd'hui reste l'impunité.
Intambamye nini hari mu Burundi n'ukudahana. Mu gihe abakora amabi badahanwa bizogorana kubona impinduka z'ukuri mu Burundi. Abantu twavugishije ntibajye umunwa. Benshi baracabana n'ababahohoteye. Naho rimwe na rimwe abategetsi babujije amabi bagarukirije aho ababikoze baracidegembya bakajya umutima abo bagiriye nabi.
Umushakashatsi muri Human Rights Watch ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda asanga abategetsi babishatse byokoroha guhagarika amabakorwa.
Les autorités sont entièrement en mesure de mettre.
Abategetsi barashoboye cyane guhagarika ayo mabi. Bisaba gusa kwiyamiriza amabi akogwa n'imbonerakure, abajeje umutekano, utegeka ko ibyo bikogwa bihagarara, gukora amatohoza yigenga no gushengeza abakora amabi.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo leta y'u Burundi ivuga kuri kino cyegeranyo maze rihamagara umuvugizi wayo Prosper Ntarwamiye ku murongo wa telefone. Muri make yagize ati ntaco tuvuga kuri iyo raporo. Human Rights Watch muri iyo raporo yagaye cyane ibikorwa by'imirwi yitwaje ibirwanisho maze isaba kureka kugira ibitero ku basivile n'inzego z'umutekano ikemeza ko ibyo bikorwa biri mu bibangamira agateka ka kiremwa muntu mu Burundi. Leta iryo shirahamwe rihamagarira gushengeza mu butungane abafatanywe ibirwanisho aho kubacira ku buhombo. Umuryango w'ubumwe bwa Buraya usabwa gushyira mu masezerano yawo n'u Burundi ingingo zivuga ku mabi yakorwa n'abakozi ba leta na cyane cyane yiyamiriza ubwicanyi, ugufungira abantu ubusa, kubabareza igufa no kubanyuruza. Amakungu muri usange nayo asabwa gushiraho izitonderwa biboneka leta y'u Burundi yo kwisunga mu kwerekana utwigoro ikora mu rwanya ihonyangwa ry'agateka kazina muntu n'ukubita intahe mu gahanga abakora amabi. Mu minsi heze Departement ya leta ya Amerika yari yasohoye icyegeranyo kivuga ku mabi nk'aya, ariko yo yanavuze ko habaye utwigoro tuboneka two guhana abagizwa amabi kuva Perezida Ndayishimiye yarwe ku butegetsi mu kwa gatandatu umwaka w'2020. Na Human Rights Watch yavuze ko habaye utwigoro itanga uturorero twamenyesha makuru barekuwe inyuma y'aho Perezida Ndayishimiye yagiriye ku butegetsi hamwe na bamwe mu banyepolitike batavuganwa n'ubutegetsi batahutse. Eloge Wilika Neza, Ijwi rya Amerika.
Eloge Wilika Neza i Nairobi ku bwijwi rya Amerika. Urakoze kuducishiriza amaso mu ico cegeranyo gishasha ca Human Rights Watch ku gihugu c'u Burundi. Mwavyumvise rero nta ruhande rwa leta tuza kuba turi kumwe, nta n'uruhande rwa CNDH, nabwo nyene twashoboye kuronka kugira ngo tubaze bimwe mu bibazo twari tubafitiye. Turizera ko nibipfuza nabo kugira ico bavuga tuzobaha akanya bakavuga. Abo turi kumwe nabo mu mashirahamwe yigenga, umutumire wa mbere ni Gerard Hakizimana, n'umukuru w'ishamwe Folicon F rikorera mu ntara zose z'u Burundi. Gerard, ikaze kujuga Amerika no muri Isanga.
Murakoze, natwe turamukije, twashimye ikaze muduhaye, hanyuma turamukije ariko twumviriza, turamukije kandi n'abasa kuba dutanga ikiganiro. Turamenyesha ko ishamwe turongoye ari ishamwe by'ukuri yari agataye akazina muntu, kandi yamara ifite ibyo dushyikiriza na
sosiale
ijanye
n'ukuri barimo ugihugu. Urakoze Gerard. Turi kumwe kandi uwo muza gusangira ikiyago ni Pacifique nyina hazo yarongoye umugambi ndondeza mu ishamwe Fokode. Ishamwe Fokode ntibicemerewe gukora mu Burundi. Pacifique, ikaze mu ijugi ku ijugi Amerika no muri Isanga, dusangire ikiyago cuno munsi.
Murakoze, nanje ndaramukije mwebwe kuri kimwe mu kiganiro. kandi ndaramukije abarundi bose n'abandi bagakurikira kino kiganiro.
Ego nuko rero ndahera kuri Gerard, mwumvise muri make ibiri mu cegeranyo gishasha cha Human Rights Watch kuvyagateka kazi na muntu mu gihugu c'u Burundi. Co cegeranyo mwara gicije mu ijisho murakivuga kwiki ibirimo mu kivu muvuga kwiki?
Murakoze cyane. Nibyo icegera cya Human Rights Watch cyasohotse ku munsi w'ejo, twashoboye kukibona mbere twicara turaraba turadusangura, turanatwe tuba dusanzwe dufite mu bijyanye n'ihonyanga ry'akazi na mu rugo. Rero ni icegera kitadutangaje n'ishyirahamwe gishinzwe kurwanya kimwe n'akamubonamo mu Burundi, kuko murazi ko igishyirahamwe gisanzwe rikora rero ibyo byegeranyo. Ibyegeranyo twavuga ko ari nk'akamenyero aho imvugo ari imwe, ihohoterwa, ifunga ubusa, imyiruzwa n'ibindi. Ibyo twe twaka ko byovugwa n'aba cyangwa bariya mu gihe byo ariko biraba nk'abantu agateka akazi na muntu. Ubwa mbere icyo twemera ni uko agateka akazi na muntu ari karahara mu ruganda bacura. Umuntu wese ni byiza ko yishyira kandi akizana ku butandukane bw'iwe. Byumvikana ko igihugu cyasinye amategeko n'amabwirizwa akemerera ko cubahiriza agateka akazi na muntu. Ibyo rero tukavuga duti uno munsi ibyo tubona, intambwe tubona uko igihugu cyifashe, ingene kirakora mu buryo no kweza agateka akazi na muntu, by'ukuri hariho intambwe n'intambuko zigaragarira amaso. Byumvikana ko icyegeranyo nk'icyo cyatugoka tukacika icyegeranyo cya politiki cyangwa igisimu za politiki mu gihe haboneka intambwe zigaragara igihugu cyateye. Ntituvuga twitunze ibyo tubona kuko turi ku rubuga turonka raporo ku munsi ku munsi z'ihonyanga ry'agatakazi na muntu. Ihonyanga ry'agatakazi na muntu iza kwitwa ihonyanga ry'agatakazi na muntu mu gihe leta iba ihari ifisemo uruhare cyangwa akazi kuyakora kugira ati akazi na muntu gatimbakazwe.
Ndabumva neza Gerard, kugira ngo tuze turasangira kugira twese tuze gusangira ikiyago, tugerageze kuza turatanga inyishu zito zito mwese aronka umwanya ungana n'uyundi. Ndabumva neza ga Gerard muvuga ko ibiri muri ico cegeranyo cha Human Rights Watch atari vyo, nta na kimwe mwemera mu birimo vyose, haba abo mu migambwe bavuga ko bahohoterwa, batavuga rumwe n'ubutegetsi, bapfungirwa ubusa, ivyo vyose nta kintu na kimwe kihari mu gucu Burundi.
Twavuze ko bitadutangaje ko ibitegeranyo bigize byari bigize imyaka bisohoka bisohorwa n'iryo shyirahamwe mpuzamakungu rihana agateka akazi na muntu. Ni byiza ko amashyirahamwe nk'ayo yari kwakora avugana n'abari ku rubuga.
Reka tuje kwa Pacifique, naho Pacifique namwe ibiri muri ico cegeranyo mwarabicije ko ijisho ku ruhande rwa Gerard avuga ko atavyemera ibirimwo, namwe muri Focodé ibirimwo mubivuga kwiki?
Twebwe kino cegeranyo turagikenguruka gose kuko tubona ko kiza kudusahiriza co kimwe n'amashyirahamwe aharanira agateka akazi na muntu yo mu Burundi. Amaze igihe yerekana amabi abandanya gukorwa mu Burundi ibintu bijyanye no guhohotera agateka akazi na muntu, usanga bikorwa n'inzego z'igihugu bigakorerwa ubwa mbere abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa bikekwa ko baba bakorana n'imigwi yafashe ibigwanisho. Ayo mabi kandi yaranakozwe no ku banywanyi b'umugambwe Sendegeskedo, bo twebwe ibyo twatohoje turafisemo abatari bake bagiriwe nabi mu mwaka uheze. Iby'uko habaye ubwicanyi, ko habaye ihohotera iwacu muri Focodé, twongera ko igikumiriza abantu bakabuga irengero. Ibi bintu byose bavuga muri iyi raporo ya Human Rights Watch natwe tubigurije ko tubyemeza ko nyine. Numvise kuko Gerard ariko arabivuga, kenshi iyo wumvise ishyirahamwe mu gutangura kwivuga ni ukuvuga ngo twebwe turi ishyirahamwe rivuga ukuri, twebwe turi ishyirahamwe ryegamiye gatangaza gushimika kuri biro biriko banavuga ijambo, usanga ari amashyirahamwe ari mu migwi yayo bita abagongozi. Gongozi mu Cyongereza kivuga governmental non-governmental organization. Ubundi amashyirahamwe ategamiye leta yitwa ama NGOs, non-governmental organization. Ariko wakiza kuri ubwo icyangura bisigura hari amashyirahamwe afite ishusho.
Reka tugume kubya
ya leta. Pasifike arangwa n'ibintu bibiri icambere n'ukuvuguruza ayandi mashyira hamwe abagirisha buze ku makosa ya leta.
Reka tugume kubya
abaje asana mashyira hamwe ya leta.
Reka tugume kubya kino cegeranye gusa. Ego turaguma kubya. Turaguma kubya kino cegeranye gusa kandi nsabe Pacifique na Gérard sinzi muri mwebwe wa ufise telefone muri haut parleur biragaruka bikatu abaza mu matwi bigatuma n'abari ko baratwumva tumva neza. Uyise mi haut parleur a Ivan mo tuvugane bisanzwe. Tuje ku mirongo ya telefone twakire abamaze gushika yo kugira ngo babaze ibibazo bitandukanye. Turahera kuri Innocent. Innocent ikaze ku Jugi America.
Murakoze.
Yego uherehe Innocent.
Kemere mu Burundi ako sikimi kuvuga intana bamerereye.
Nta kibazo n'uburenganzira bwawe kandi turabwubahiriza ku Jugi America. Akabazo kawe hariho Pacifique ni naho muri Focode hakabaho na Gérard Hakizimana wo muri Fulican F. Turagaruka kuri rapport ya Human Rights Watch ku vyagateka kazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi.
Ubwo akabazo mfite ndakatumbereza kuri Monsieur Gérard.
Tuga ku ijambo.
Ndamubaza ni ego twe nka jina je mu Burundi amerereye rama be atandukanye akoregwa novuga nti atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi amari rero gakorwa novuga nti izuba riva akabukihamira akabona amashyamure y'ikuruka na leta kazi n'amuntu ataza kubera ku rubuga rw'u Burundi ugasanga rero hama dosiye amwe adashaka gushikako bigatuma rero abanyagi bashaka babandanya bamererwa nabi ariko novuga nti ikiganiro cy'ishyamu rya Human Rights Watch cyo gipaza ku bintu byinshi kandi bamwe batandukanye kandi bageze kwashyira ku rutonde kugira ngo ariko nuvuga nti mu Burundi ikuba kugwa risanga ritse ryamenyekana nibyo bwo kugwa rikaba rishingiye kuri politiki rishingiye kuri ku bindi bintu matatu y'amatongo ibyo bashafata rero kandi nabyo bikunda kuba gace cyane kabaho icyo gituma rero mu Burundi nuvuga nti yego atakazi na muntu pema ni kubahiriza abatoye kumbure ubu abivuga uko afite inyunga bibonamo ariko Pacifique ntiyakunde gushyirwa neza cyane kubera wewe ari nyuma y'igihugu kandi wowe washyize utuntu kandi nyuma y'igihugu umugabo ni uko ari kujyana yavuze cyane kandi wewe abivuga byose adashyigaze inyuma ni kuri Gérard ahubwo mwaba dumupfukuye neza kuko n'amashyirahamwe yabo ataruhara na rutura leta y'ubusisiyemu iyo tumwe batabidoma ko urutoki
akabazo kawe kakaba kagute rero
akabazo kanje rero nako n'umubaza ati mbega ibyegeranyo byiwe bigaragaza yuko atahohoterwa ryabaye kamuje bune arondira amajanye y'imbega raho araho jampa bene gihugu cyane n'ibyo bindi bina samira hejuru mu ndwego kiba yagiye bwo divanze mu makomine n'ahandi bamutanye n'abandi agendera abaza amatoza mu yandi ndi kwa ishya kuri tele akabazo niko nako na IPC ubyanga mu mucu
ubwira umunsi mwiza ngaho i Burundi Innocent. Gérard mikro ni gwawe ku kabazo ka Innocent mu Burundi.
Murakoze cyane nagira nshimire Inosa hama kandi nagasubire kimwe na Patrick twe twatanga ikiganiro ariko kandi mbazene gatoni ngaruke imbere kuri ishuri Inosa ni nyinshi Patrick ko ikiganiro turimo kirimo abari na leta y'akazi na muntu nibaza ko rero atabwo gushyira mu cyanya kuriya ko nanjye mbaze ibyo nubura kuriya
twishure ibibazo bya
nta
ibyo mutumva kimwe
kumaje tuba muri ibyo tubona ku bijyanye na Mesei Nosa yavuze ati nibyo amberereye hacanye ubunyarwanda udafite akazi na muntu rero nagombye kumenya ati mbega ibyo biganjira bikora gute cyangwa bikora n'inzego gusa nagenda muhumuzi nabwiye ko ishyirahamwe turongoye ari ishyirahamwe ryumviriza bose kandi rikurikirana ku munsi biriko biba mu gihugu hanyuma n'ishyirahamwe rifise abahinga bakurikirana ibijyanye n'ihohoterwa ry'agateka akazi na muntu icyo ari cyo kesho tuko turavuga nibyo ko leta ariyo ibazwa ibyo niho tubajyateka na muntu umugabo kandi si byiza ko mashyira hamwe agaruka akagiriza leta mu gihe hari intambwe ziboneka iri kuyatera yaza ko iyo amanitse kwa atera intambwe nibyo kuvuga naho uvuga ko mu Burundi hatabaye hatabaye umugabo by'ukuri
hari
intambwe ibyegeranyo ibyegeranyo bwa mbere afise ingene bikogwa urashika ahabere icyaka ntukashika hakiri kare ukabaza abari bahari ingene byagenze hari umaze kubabaza ukabaza uwo byega ukanamaza ko ari byiza
mu nkundire gatonya Gérard
mukavugana
murashobora kunkundira gatonya muzemo ego ngiye kubaza ikibazo muzemo ntunga mu gikurikire muceshure imbere ko mucamubandanya n'ibindi kuri ico muvuze yuko mufise uko umukora hari intambwe yatewe mu Burundi ayo mashahamwe atabonye ico muhakana nuko ivyo bavuga biri byo canke nuko baterekana ivyo mwemeza ko biriko birategwa ko intambwe ikubganye muvuga kwishimishije
ico duha ico twebwe tuvuga ndambe tnavuze nti ifigegera n'ibyo birimo birimo politike nyegeje ibigegera bibandanye biterekana amashusho mbi y'ibihugu na cyane cyane ibya mihombero ayo mashahamwe bafite ana cyo tubatubwira duti ibi cyegeranyo by'ukuri cyegeranyo tubona ko cyakozwe nabi muri kitakozwe mu bwito naho twemera ko
hanyuma kukabazo nako kandi kukabazo kandi ka Innocent havuga ati ibyo byegeranyo muvuga muhakana ntimwa musamira hejuru mutabanje gushika ku rubuga hose ngo murabe uko muri ko muragenda yanse kuvuga herereye yemeza ko ayo mabi ayabonaho
cyemwe ntidusamira hejuru niyaza ko niyamba hari icamushikiye aratujya kara canke hari ibyo abona aratujya kagene zacu turabitanga nta matwe detu atwereka ari bikora bihohoterwa ari byo dufasha nk'ishyirahamwe kuko icyo tugejejwe ni kuvugira abadafise ababugira.
Pacifique Ninahadze umwe mu banditse ku rubuga rwacu rwa Facebook yavuze ati izo ngo ni imvugo zo mu 2015 wowewe kuganyo ivyo avuga mu bivuga kwiki nk'abadi ku ruhande rw'abemeza ko ivyo Human Rights Watch yandika arivyo.
Ndeka ku ruhande rumwe duhere ku byo ubutegetsi bwo nyine bwagiye buravuga urahavye ijambo ry'umukuru w'igihugu ryo mu mpera y'ukwezi kw'icumi na kabiri mu 2021 mu mwaka uheze iyo bayishimiye yaravuze ko by'ukuri mu Burundi hariho abantu banyuruzwa kandi ko mu banyuruza harimo abo mu nzego z'umutekano uwo n'umukuru w'igihugu yabivugiye muri raporo yasohowe n'umugwi w'igihugu irari ry'agateka kazi na muntu ku bijyanye n'umwaka w'2021 baherutse kuyitanga vuba bajya mu nama nshingamateka iyo raporo barayisubiza inyuma ariko iyo raporo yari yemeza nayo nyine ko hariho abantu banyurujwe yavuga abashyika 35 yavuga ko hari abahohotewe yaravuga n'ibyo by'abapfugwe yoyo ibyidashiramwo ni ukuvuga ko ico bicwa bahogwa ico dusanga cyagiyemo muri raporo ya CNDH rero umuntu aza akavuga ati ibyo bintu bize muri 2015 kandi inzego z'igihugu zonyine hariho ibyo zemera ko byabayeho uwo muntu abari mu benshi ikigira kabiri hari uburorero usanga buboneka bwagiye habona twebwe nko muri Focode ntidukunda kuvuga ibintu muri rusange ikintu tukivugira turavuga ikintu kimwe tukacyemeza muri iyo raporo yasohotse ya Human Rights Watch naho nyine bafite ibyo bagiye baravuga nibaza ko uwundi wese yoza avuga ati ni raporo y'ababenshi yoba yayisomye akaca avuga ati niki kintu bavuze aha uyu muntu bavuga ko yahohotewe si ibyo ntiyigeze ahohoterwa
uwitwa Gerard
turabona ko atari ibyo gutyo gutyo ugasanga aha niho umuntu aba yishyuye
neza
nyinshi ya politiki nyine
Gerard Gardindi niko yitwa kuri Facebook niwe yari yatwandikiye avuga ngo iyo raporo niyo muri 2015 inyishu ngira ngo mu muhaye arayumvise turasubira ku mirongo ya telefone ahari Elias uratwumva
ndabumva cyane
uherereye
ndi muri komine bukirasabye ntara yo gutega mu gihugu cy'u Burundi
nikanze ku ijwi rya Amerika no muri isanga dusangira ikiyago n'abatumire twagutumiriye
murakeneye
akabazo canke intererano
nakabazo
nduga ku ijambo
agomba ndakerekeze ko uyu mutumirwa Pacifique bwa mbere atanguye anenga uwo mugenzi we cyangwa amunegura ngo boba batagira ante boba batagira amatohoza kubera bo bafatira ibintu hejuru bagasaba bihuta guhakana icegeranyo ko tuzi Focode idakorera mu Burundi no mu mategeko y'u Burundi ataho yanditse bijya bintu yamirashikiriza ibikura hehe ibyemezo yabikuye he ako n'akabazo ka mbere
aka kabiri gusongora kandi
aka kabiri twige gutandukanya umuntu n'urwego aserukira mbega ko mu 2015 hari impunzi z'imyambaro y'igipolisi nyinshi yibwe mu gihe bariko baragerageza gutembagaza ubutegetsi kandi no Patrick ntiyari nyuma bazi ko yari arongoye umwe wari mu migumuko
hariho ibyemezo ugume kuri rapport gusa tuguma ku vyiyo cyo cegeranyo cya Human Rights Watch
inge gato uko bavanga harimo abajeje umutekano bavuga ko abajeje umutekano bambaye zijya impunzi z'igipolisi kandi zijya modoka nabo nyene botirondera n'amasamplake icyemeza koko matricule y'uwo muntu aba yakoze iryo kosa kiri hehe koko ko barabira kujya mwambaro afatira kuki mu kwemeza yuko umuntu yanyirwe n'inzego z'umutekano
urakoze ego Elias urakoze Pacifique urumvise utubazo twa Elias amatoza yanyu murayakora gute mutari mu gihugu cy'u Burundi ca kabiri ni igiki kizacerekana ko abakora ayo mabi ari abapolisi avuga ati bashobora gusanga ari abandi bambaye impunzu z'igipolisi atari bo mu mwishuri
ego cyane ishyirahamwe Fokode niko abarirongoye uyu munsi ntibari bari mu gihugu ariko yaba abari bimwe yaba bari kunda yaba bagirirwa nabi bagitura bari mu Burundi uyu munsi isi igisuko yabaye ku buryo ikintu kibereye muri kano kanya mu cyanguzo mu minota itanu ikurikira bitagoye ko twese tuba tugifise kandi tutari mu cyanguzo hari ibintu byinshi byahinduye uyu munsi ataho bihuriye n'ibyakorwa mu myaka ya za 70 ya za 80 aho ibintu byakorwa bikagwa mu gifuri kubera ko byari bigoye kw'abantu bavugana aho rero ntawo kwihenda ndazi ko uyu nyine agiye gutelefona bo munyiruriza uwiwe bo mwikira uwiwe nosanga mu masaha abiri yanyagukiye yikwije ko byo mubako arigumira gutyo akabazo kagira kabiri ego
akabazo kagira kabiri ni yavuga ngo Human Rights Watch amenya gute ko ababikoze ari abapolisi ari abo mu iperereza ni bashobora ngo kuba bibambarizo mpuzo atari zo zibaranga
iyo bene abantu baba bagiriwe nabi kenshi usanga babonye uwabagiriwe nabi uwo ari we mbere kenshi aya maraporo ntusanga avuga ngo ni abapolisi gusa baranamuvuga n'uwo mupolisi kenshi uwo ari we kiri byakozwe nanaka ahantu ingorane zihambaye zibiranire ni uko ibyo bintu bishyikiriye ubutegetsi bwategerezwa guca buhana ubona atacyakozwe ukabona ibintu byerekanywe ingene byakozwe n'ababikoze ariko byashyikira inzego z'igihugu ukabona biriyumije ukamenya ngo ntacyo zigeze zimenya ntacyabaye kenshi ni ngaho ubonera ko hariho ubufatanye hagati y'abakoze ibyo bintu n'inzego z'igihugu nicyo kibyerekana icyo gituma atabikorako
hanyuma ga Gerard mutangura mwavuze muti ayo mashami ntigera atubaza uko biba byifashe ku rubuga atababaza hoho aho ku rubuga iwanyu nubwo muvuga ko habamwo ivyo mutemera muri kino cegeranyo nta nabake baza babwira ati twahohotewe canke tubyagenze gute
murakoze nawe uvuga ko akarafitura etafitura atuna maze gufasha kari bake mbere ugasanga babikora rimwe na rimwe babifite uburenganzira ari nacyo tubafite tuvuga duti igikomeye turaba n'intambwe hama gatoni najya mu bigo bya patriotic ko mubyanze ngenda bakaruriro hariho igihazi panga kuri facebook yandika uwitwa bosco ko yanyirugwe wo mu ntara ya ngozi twebwe nyine twaki dukora amatohoza tukomfura kwikirana burya tushobora kora amatohoza muri gasanga kwinshi najya ndamereje ko rero bishoboka kandi byoroshye ko bashobora kumuha inkuru zitari zo ari nacyo gituma amatohoza ari ikintu cyitonderwa cyane kugira ngo nashobore kumenya ukuri uko ariko amatohoza ni
ikintu cyishyura ko murumva ko ari ikibazo
bagiye notishyura hinge gato abanza avuge
ni ikintu cyishyure ko
hinge gato
nimwe ya Fokode ivuga ko Bosco yahoze atwara imbonera kuri Ngozi yanyirujwe harabayeho umwanya bamwe batubwiye ati hari umuntu wacu tutariko turabona ngo tubarize ibyo tubyita alerte ibyo rero iyo bibaye turabikora kugira ngo abantu babizi bafashe n'ingoga muri uwo mwanya wa mbere mu mwanya wa mbere nyine twaciye tubona amakuru y'aho Bosco ari atangirujwe
Pacifique na Gerard mu nkundire tugume
abereke
ariko bari bamaze kwandika wari bamaze kwandika ku cyo kintu cyerekana ko ako ni kamwe mu bururu bwinshi naguhaye
Iyo muvugira ni mwavugira rimwe muri babiri mukavugira mu mundi Pacifique na Gérard mukavugira rimwe muri babiri nta numwe aza kumva umwe icunda ariko aravuka reka umwe avuge aheze uyundi yakire avuge
niko yahegeje kuko yanshire munsi ndamureka ariko ndavuga ni mu bijyanye n'amatohoza ikintu cyo kwitonderwa ni ikintu gisaba umwanya kugira amatora ishobore kwemeza ko ibyo bintu ari byo ari nacyo tuba bishobora ko umuntu aba ari aho byabereye nacyo tuba bumvire nti biroroshye ko bamuhenda ati ibi birabaye cyangwa ibi bimeze uko ku nyungu z'abantu bamwe bamwe rero nibaza ko twebwe mu mahirwe tubaza ati mbega none ntarabitara twitura hari abo dufasha ntabwo bako byose byerade mugabo igikomeye n'intambwe zihari harabahagarikwa kuko bagira ibyo mabi atandukanye mu gihugu hari n'abari mu nzego usanga bafashwe ibyo bama mubibona rero bikerekana ko by'ukuri hari intambwe mu gihe nasakazi n'amahoro igihugu cyateye
ego ndabasabe rero kugira ngo tuze kubandanya tuyaga twumvikana ko ibyagirije byo ku ruhande rwa rumwe n'abandi n'amashamwe atandukanye ku bwanya akora tubireke turabe ibiri muri kino cegeranyo cha Human Rights Watch nivyo twabatumiriye kugira ngo tuvuganemwe imikorere ya yishamwe FOCD canke Folicon F nivyo abangombwa tuzobirondera kandi kanya turase Daniela Mukwaji Daniela ikaze ku jugi America
turabona mu
kijyana cyane Diane turakomeye turashima kazuba hanze kameze neza tucatu tumeze neza ku mutima natwebwe werega Daniela
Semerenga kumugabane w'Uburaya ariko nkabandi mu Burundi kandi akandi giye guciwa
amatahe kumugabane wa Buraya nyimba tari
Finland
muri Finland
sibanga ni muri Finland nta sibanga
muri ko muritegura kwinjira muri hota
ambo ibi hari igihugu example y'icyatirishya cyatabyemera giza ni cyabyanse kandi iko mateye kayivuga menga y'igihugu kimwe kibyanse sinzi ko birengana turacyarindiriye mugabo urabona ko bari babyemeye yuko ugomba kwinjirayo
reka twigarukire kuri vya Human Rights Watch Pacific na Gérard nibo batumire nyamukuru buno munsi akabazo n'ugatumbereje ko
ndabaramutsa hanyuma mbaze nongere ntunganire Ramukije Pacific ni nahazwenda namushimira ibikorwa akora ngira dushikira kandi turabona ko aragerageza gukora nongera nshimira kandi na Gérard nabo nyine hari ibyo bakora nubwo hari ibyegeranyo byatanzwe mu nama nshingamateka nkabona barabigaye kandi byatanzwe n'abakorera mu Burundi banemewe kandi nagomba kubaza umutumire mpere kuri Gérard Pacifique n'ahazwe hari ibintu akunda aserukira FOCD hari binashira ku rubuga tukabibona hanyuma uyu munsi numvise mu kiganiro bariko barasa nk'abaharira cyane narishimiye kubaza umutumire Gérard wa Falcon F icambere
Falcon F
nta kibazo nibaza ko aca byumva
nayiratahuye nabi yego ntacu bandanye
mu kubeshuza izo nkuru Pacifique ni nahazwi acisha ku rubuga rwa FOCD bobo bazibeshuriza hehe icyo ni kimwe nicyo kibazo bumva aza kunyishura ko hanyuma kandi ikindi nuca mvuga nuko abacu mugana mu kirundi ngo rivuga umwe rigahenuka iyo Pacifique ni nahazwi apostinze ibintu dufate abantu bakabibona abafuye abafashwe abarondezwa canke ababo yarabarondezwa turabibona yarabapfuye naho nabyo turabibona hariho rero kuba Pacifique nahazwe abiposti abishyira hanze akabana umuntu atavuga rumwe adaharanira inyungu za politiki bo Burundi bufata ko atavuga rumwe na leta mu byo nkunda kubona nko makomantere ariko tuzi ko asirukira ishyirahamwe FOCD ritavuga ridaharanira inyungu za politiki hanyuma ikindi nashamvuga navuga rero nuko ibyo Pacifique akora wabipinga wareka muri iyi minsi tubonye igituma mvuze ni iki cegeranyo cyatanzwe na Human Rights Watch aha rero ni kimwe navuga ati bivuga umwe rigahenuka yaba ari Pacifique gusa bivuga wari kuvuga ati kumbure nyene ari ku ruhande rutavuga rumwe na leta nkuko uburundi bubivuga ariko mugabo mugihe maze kwemezwa nishira hamwe atawegamye kandi mpuza makungu ntane nyungu rirondera ku gihugu cy'u Burundi ikijembona ndagifata nk'ukuri gusumba mbere ukuri Pacifique avuga
hama kabazo kawe kakaba kahe usongora
yes akamo
akabazo
namabajije nikajya na hereko namajije
ngo babeshuriza
nabaje Gerard ati ko Pacifique afite aho yerekanira abantu baburi birengero abanyurujwe n'abapfuye irishyiramo na ryo liberekanira hehe ko atabona ko nibyo bagerageje gutanga sinzi byashemo byatanze n'amashinga amateka sinzi ko muri nyibutsa ariko icegeranye umukuru w'amashinga amateka yaracyanze yaragisubije inyuma
urakoze hanyuma intererano muri make yawe
intererano ni iyi Uburundi bari bakwiye kumenya yuko Uburundi ari ubw'abantu kandi bazi ubwenge ariho gutangaza inkuru besha no gutangaza inkuru y'ukuri ikintu twe twifuza cyane cyane nk'abarundi nuko leta mukoreshuza inkuru bashira hanze abantu bapfuye baba ku gucuraza bazana urya muntu nimba yabonetse hajya bamupostinze kwa Pacifique kuri Focode bakagenda hajya hepfo muri commentaire cyane kuri link bakapestingamo icyo kiganiro bakabeshuza iyo nkuru apana iby'umunwa kuko hariho kwerekana ifoto kwandika amajambo ibyo yabikwiye niyo umuntu yapfuye ukerekana ko yapfuye iyo nkuru ntibari y'ukuri umuntu yapfuye uwo tusura kuvuga ko ariho gute kandi yapfuye
ugira umusimiti
kuko twe turabona akenshi n'amakungu arabivuga yuko ari byo abantu barapfa ahubwo gusa ntawe umenya ikibyimba Uburundi ntushobora kwemera yuko ukora ibintu nk'ibyo birumvikana si Uburundi gusa amaretazi nka yose arakunda guharira yakora ibintu nk'ibi kandi ntawo kuyandika ibara yarikoze
ugire umunsi mwiza ugire umunsi mwiza ngaho onye muri Finland Daniel
murakoze cyane ariko ndangije ntera akamo leta y'u Burundi yuko ko ari leta ngiye kandi leta nkozi yokora ikerekana ibikorwa kuko mu bintu bikunze kuboneka mu Burundi hariho gutoteza abatavuga rumwe na leta nk'abanywanyi mbwa mwese neza
ugire umunsi mwiza
n'ibindi byinshi no harara murakoze cyane kumaka
kandi ngira umusimiza ngaho muri Finland Daniel ego Gerard ego Daniel muri Finland ati Pacifique ivyo ivyagirize ivyiwe aravyerekana akavuga abantu abo batandukanye mwebwe iyo muvuga ko abesha muraheza mukabicisha yo kugira ngo mwerekane kanaka yarabeshe waracahari kanaka ntiyanyurujwe ari the games muratwumvaga Gerard
n'ibyo ndabumva rwose ndetse ndavuga nti namwumvise kandi abandi bamwumvise ndamushimire ni interano yatanze twebwe ibyo nishami nyine rikora ishami ry'ifasi nyine rikora nyine rikora amadose twebwe dukora kuri Facebook ariko nyine dukora ubwa mbere iyo tubonye ikintu cyabaye turacandika tukagira amatohoza kuri cyo tukaraba by'ukuri ko ari icyaguye igihugu byanyuze nyawe byatangaga kandi na muntu cyakozwe na leta twe ko leta hari ibyo yakoze kugira idekuraje abariko barakora ibyo nacyo tumareye twebwe tutishura Pacifique ku mbuga natwe twatwegeje kubwira Pacifique ko ari ibyo yanditse bitari byo ako karika no mu karorero muri bwinshi twotanga nacyo tumareye twagira tunamubwire iyo umuntu ari hanze y'igihugu hari ibyo ashobora kuba yibanye n'abariko barayivuga ukibaza ko ari ukuri kuko by'ukuri n'uburi mu gihugu hari ibijyana na Human Rights Watch kwicyegeranyo twebwe ntitwavuga ko Human Rights Watch idahengana n'amashyirahamwe afise iyo nakora n'igituma akora nyaza bizo abesha ku mashyirahamwe ya Human Rights Watch n'amashyirahamwe adahengana n'ikimenyamenya n'amashyirahamwe uboneka ko ibyo bandika bashobora kuba babyandikana n'aba Pacifique n'ibigaragara mu byo bandika no mu byo bavuga usanga ari byari bibone muri social media bavuga ariko batigira bavuga intambwe y'ubushake kwiratera amareta cyangwa leta yagisikonera rero kandi na muntu mu gihe ifise uruhara mu bintu bimwe kubiraba cyangwa mu gihe idahana abo ariko barakora ibyo byaha no nyagata kandi na muntu bari mu nzego zayo
Pacifique Gerard ati ayo mashami za Human Rights Watch mu kwandika ivyegeranyo vyabo bavyandika mukoranye nivyo sivyo
Human Rights Watch hamwe amashyirahamwe nk'aya y'iwacu y'abafokode y'abaforikori zovuga ko zigomba zigishe Human Rights Watch gutohoza yagateye akazi na muntu reka twaba tugira tunganirwe rwose kuko uravye umwanya w'imajemwo ku isi yose aho babikora agaciro ibyo bakoze babifise twaba dutanguye n'ukuri kwiha urugero twebwe tudafite twebwe yabawe yabajewe ntago dufite nta jewe no bandikira raporo nta jerali bandikira raporo ngo bishoboke batise ubuhinga bwabo bukwiye niba ariko aravuga usanga inyigisho zabyo by'imbere batohoza yoja kongera niyo zavu usanga ari muri abo za Human Rights Watch za Amnesty International hanyuma ku bindi numvise ngo baguma bavuga bya bindi bya bindi byari ibintu erega mu njyana n'agace y'akazi na muntu nta bya bindi bibaho dufate ishyirahamwe ryaravuze mu 2016 bati hariho umuntu naka yanyirujwe yishwe cyangwa yahohotewe mu 2021 bitanze raporo ikavuga ati naka mu 2021 yari yishwe cyangwa yarahohotewe cyangwa yaranyirujwe ntabwo biba bivuze bya bindi kuko raporo yabo urabona ko iba ifite ikiringo ikorera ko hanyuma ikagenda ivuga ikintu ku kindi icyo twosaba bene aya mashyirahamwe yuko dufate ko akora ukundi yo yakora neza bitohoza neza reka turasaba ikintu intambwe imwe bofasha abategetsi b'u Burundi niba bigishe kwishyura ku kintu kimwe kimwe nababajwe n'uko nawe mu kwishyura agira nka leta babigishe kwishyura ku kintu kimwe kimwe Human Rights Watch ivuze iti inosa barutwa nayo mu matongo yarahagaritswe mu kwezi kwa 11 2021 arafungwa ku ikomine aratwarwa mu iperereza mu Kayanza mu nyuma mukura mu Kayanza gutwara Bujumbura musanyeri wa matongo aterefona umuryango ahubwira ko inosa barutwa nayo bojya gutora ikiziga umuryango utazi umuntu wabo ingene yishwe uko byagenze Farko iyo Farko rero cyangwa abategetsi bose bavuga bati twagiye kubiraba ibyashyikiye inoso barutwa nayo ntiyapfuye cyangwa koko yarapfuye urupfu rwiwe rwagenzekwa aho bavuga ngo yarakubitswe yakonje cyangwa yarakubitswe ibyo byo kumvikana bavuze bati Eliya Ngomirakiza umukuru wa CNN muri komine Mukimbuzi umunsi munaka yabirurijwe mu kwezi kw'indwi ku ibarabara rya Bujumbura Gatumba yafashwe abantu babona umusirikare amutwaye ni naka kandi ku gico gihe Eliya ntarasubira kuboneka Sorokone no muri leta bombira bati ibi bintu byavuzwe byerekeye Eliya Ngomirakiza sibyo
reka tuje ku murongo wa telefone gato reka twitabe Marcel gato Marcel uratwumva Marcel
mwaramutseho neza
ego turakomeye umeze gute nawe
nange meze neza ndashimira Imana ndi hano i Kigali mu Rwanda
haravugwa amaki Kigali mu Rwanda
Kigali dufite izuba ryinshi Kigali dufite izuba kabisa ntabwo byoroshye ariko icyo nshaka kuvuga ndabanza gushimira wenda batumirwa bacu uyu munsi muri iki kiganiro cya muri Rwanda cya none usanga ibyegeranyo mpuzamakungu nk'ibi ngibi barabikora mu maraporo basohora hari ibiba ari byo hari ibiba atari byo kubera ko rimwe na rimwe usanga babogamira ku migambwe itavuga rumwe na leta kuko usanga iyo urebye nk'umukuru w'igihugu cyangwa se ishyaka riri ku butegetsi usanga ryagirizwa ibintu byinshi ariko bakirengagiza ko hari n'icyiza rikora ahangaha ndaguha urugero buriya kuva deni 2015 kugeza ejo bundi aho umuhisi nyakwigendera Nkurunziza agendeye agasigira ubutegetsi Evariste Ndayishimiye muri iriya myaka itanu Burundi iyo urebye ubona bwari bumeze nk'ubwibagiranye urabona imyaka itanu perezida adasohoka adasohokera igihugu atagira ate none uyu munsi turabona amakungu yongeye kumera nk'afunguye imiryango mu Burundi ariko undi byegeranyo biri kugenda birasohoka ni ukuvuga ngo rero usanga ibyegeranyo bya Human Rights Watch iyo bigiye gusohoka byigiriza nkana cyangwa se bihagarara ku gakanu k'abanyafurika by'umwihariko Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara kubera ko ibihugu byacu bikenye bigendera ku ngingo ebyiri usanga n'abanyepolitika benshi muri Afurika bafite inyota y'ubutegetsi noneho n'ugiye ku butegetsi ntashake kuburekura ibyo ngibyo bigatuma bya byegeranyo bibona aho byuririra none si burayi ntitwumva bapfirayo aho umuntu yihandagaza karasa birabura ariko se wari wumva icyo cyegeranyo cyatunze agatoki Amerika ariko icyo cyegeranyo cyatunze agatoki ahandi
Marcel urakoze kuvyumvira bya gusa ako kabazo nubwo hariho ikiganiro nigeze gukorana n'ubutwara ivyuvugizi muri Human Rights Watch itwa Kahina Nturia kiri kuri Facebook yacu akabazo nakamubajije isho yavuga ati iyo tuvuga ku bihugu bitandukanye ngo hari n'andi mahapo sanga basohoye tuzobatumira nabo ko tugira imana hakaba ari habavuga ikirundi n'ikinyarwanda muri ayo mashahamwe mubabaze utwo tubazo muba mufise ku mikorere ya Human Rights Watch murumva ko Pacifique na Gerard batobishurira ugira umunsi mwiza ngahe Kigali mu Rwanda.
Yego murakoze namwe muba mahoro.
Yego urakoze. Turafise na Innocent kuri di telefone ni zero said ni nundi mu Innocent ari umwe wa mbere twakira. Yego Innocent ikaze kuje rya Amerika.
Yego murakoze cyane ndabumva cyane ndiyo nabaye.
Uherehe ga Innocent?
Jewe kushika umwanya merereye mu riru monge.
Akabazo kawe rero kwatumire twagutumiriye Pacifique Nirahazwa Fokode hamwe na Gerard Hakizimana muri Fulicon F.
Ego mikiwa to girado sita na ngurira kwanza ku yere ke politiki dukora ibona mu Burundi.
Ariko tugaruka ku vyicegeranyo cha Human Rights Watch. Ishamwe mpuza makungu mu vyagateka kazina muntu.
Nabyo bitabijanirana kuko iyo yoshira hamwe ribifatira bivanye nibiriko birabanye ne mu politike mu Burundi mugiye mu Burundi ata kwitegenda irimo muranye politike guharanira ibintu bitandukanye nyene bivanye n'ibyimbiro by'umuntu wari we wese niyo mpamvu dose n'idozi nshatugwira zigatuma Burundi buca bukotwa nabi kandi n'isyo surisagazeje kwarumori ibi umugambwe bibonekana yuko nyine ari umwe nyine mu gihugu utagomba yuko n'indi iri bubeho kaca bituma n'abandi bari mu yindi migambwe rero yagacapukanyiza bigaca bituma Uburundi buguma bukotwa nabi sinzi yuko hoba hariho nk'umuntu wo muri guverinoma y'u Burundi wawatumiye kugira aze kubidusigira neza igituma mu Burundi hoba umugambwe umwe tukaba bigasa nuko twese twokogeranijwe mu mugambi umwe kandi bitari bukunde
nta zayiprona na za senere ntizihari ga zayiprona na za senere ntizihari kuvuga ko ari umugambi umwe ga Inosa
zirahari ariko ntizikora neza nkuko yindi kora
akabazo kawe rero kuvya kino cegeranye
bakora nize anniversaire y'iyo myaka itatu mu ntara zitandukanye tukabona babangiye
ikibazo cawe rero canke intereranyo no kuri ibi vyagateka kazi na muntu mu gihugu c'u Burundi
icyo mbona sini kibazo sini intererano ariko nuko ahubwo byarenze amiro sinzi uko guverinoma y'u Burundi ikabibona ihaje bujumbura kenshi niho byinshi binabera naho abategetsi benshi bari none irabibona cyangwa ntibibona aho bahari umutumire wo muri mu butegetsi bw'u Burundi muba mwatumiye gushika ubu ngo atwishyure ko nicyo waba bagiye guhindura.
Twagerageje kurondera leta y'u Burundi ntibashimye ku bavuze ko atacu base bavuga kuri kino cegeranyo muri CNDH mu rwi w'igihugu jeje vyagateka kazi na muntu nabo nyene batubwiye ko atamwanya bafise ku nshuro ya mbere babanje kudusigura kwicegeranyo batarakibona ariko ngira ngo akabazo kawe barakumva aho bari turazi ko ibiganiro vyacu bavyumva barabitubwira katari gake ko babibona canke batabibona nitwagira imana tukaronka abavugira leta abari muri leta tuzoheza tubaza kabazo kawe ugira umunsi mwiza ngaho onye muri Rumonge
murakoze cyane nani
yego Gerard Hakizimana rero kino cegeranyo cha Human Rights Watch nico kivuga ku mwaka uheze mwebwe namwe byifashe gute ku bwanyu abahohotewe ababurabujwe abapfungiwe ubusa nta nabakenya mwatohoje ko mu gihugu cyose mu mwaka uheze
murakoze cyane ubwambere muganiye uko ingaruka ku cegeranyo nagira shimwe bagiye gushinga ibyumviro hanyuma ngaruke kandi muri bya nyina mvuga ngo hari habo usanga batazi uri kubira mu tuvu kandi batumwe niba batangiye bavuga ntibifite ishingano nta noga kuri mugenzi wacu Nosa aho yavuga ati byarenze byarihaniro mu bundi bimeze gutya hari umugambi umwe tuzi ko mu bundi hari imiryango ya 30 ibyo turayibona ufite mikora umugambi wose uhari ubwira ku nyine ukora ukeza gukora wubahirije amategeko no guhamagarwa n'abandi bawe kubahiriza amategeko
kuri ako kabazo kandi nako rero ko kumenya ku matoza yanyu ngene byifashe ku
rugo kubijyanye kandi mutubagije twebwe mu ishami turongoye barafitura hari ibyo dufasha hari nabo tumaze kubona ko kuri usanga bahohotse cyangwa bahuye n'amagambo
ibitigi nibyo twifuza kumenya
leta inyaruka guhana aba babikoze
ibitigi
tubona mvuga ni singuga amazina mu mwanya mu kandi dukora hari byinshi tumaze gufasha
turiko tuvuga ibitigi iri mufise muri Foricon F byifashe gute hari telefone meze na tuko turabumva mbwa harimo induru sinzi ko ari nahantu ngira ngo hari umuyaga nariko mvuga ngo ibitigiri tutavugiye muri rusange byifashe gute kugira ngo tugereranye ntibitigiri byanyu byifashe gute gajera
nako ndavuga nti twebwe mu byo dukora ni kuba ko abahura n'ibyago abahohoterwa cyangwa abarenganywa abo tugashobora kugura mu gihugu mu gace twa so turabwira tuti mu matoza dukora hari abo dufasha iyo twamenye no mu cyari kiri tubaha kuko ntabwo twari twibanganye mu byaniro mugabo no kugeza twari gukora atari bike ugiye no kungabura akakazi na muntu kindi gihe kabiri tubaha nk'amatelefoni iyo abantu usanga bafashwe bidakurikije amategeko iyo tuyimye kare turafasha abasinga guha amazina yabo tubaze gufasha kuko turundi ko ntavuga amazina atabigira kigali rusange ari nacyo tubanavuze ni intambwe zihari nk'abo twakorera mu gihugu nk'abahamagaye inzego nka byasi yabona hari abantu babikora aho garanda hari abantu barengeje
reka twakire Arcade twakire Arcade ku yindi murongo wa telefone Arcade ikaze kuri Jugi America nsabe gato imbere ko ndakwakira Pacifique na Gerard muhinga bw'ivyuma ko arambwira ko bishoboka ko ari ubushizemo ama écouteur ari nayo mpamvu bishobora kuba biriko birumvikana nabi nimba ari uduye kutuba mushizemo muvane mu gato mwitabe telefone uko bisanzwe Arcade uratwumva Arcade turi kumwe Arcade ngira ngo baraza gusubira kumurondera mu hinda bw'ivyuma Pacifique nini nahaje rero kuganyu igikwiye gukorwa n'impande zose kugira ngo ibi byegeranyo byemegwa na bamwe bigahakanwa n'abandi bize bihurizwa ko n'impande zose coba icahe ku gihugu cyo Burundi impande zitandukanye
icambere hari cyaje ngabaje cyiza cyane nifuza ko ariko cyokora iyo bavuze ngo ibintu ngo byabaye byiza ukurusha ko byari bimeze n'icyo cy'ibiharuro ni kibazo gikomeye gifasha kubona ingene ibintu biriko biragenda umuntu avuga ati mu gihe cy'imbere twabonye ibitigiri bingana uko byabagiriwe nabi bahohotewe bishwe cyangwa banyirujwe ati mu kiringo gikurikira byabaye gutya aho niho honyine umuntu ashobora kuvugira ati ndabona ko ibintu biriko birahinduka gusa kindi wacu nko muri Fokode twebwe dukora cyane ku by'abanyiruzwa bakabugwa irengero ryabo dufashe amezi 18 ya nyuma y'ubutegetsi bwa perezida Nkurunziza twari dufishe ibiharuro by'abantu bariko begereza 50 bari babuzwe irengero ryabo dufashe amezi 18 ya mbere y'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye dufise ibitigiri by'abantu barenga 80 banyirijwe bakabuga irengero muri icyo gihe rero nta kumuntu aza kuvuga ngo byaraye byiza kandi ibiharuro byo byerekana ibitigiri biguma biduga mu kiganiro gikurikira ngo masara yuko tuko biganiro rero ntiduhara bigira mbere n'ibikurikira udusubire duhamagare twe n'uyu wo muri Falcon yewe ubu niyo twa mu kiganiro ndamurungikira amazina y'abantu twatohoje ko neza dufise banyirijwe n'icyo kiringo mvuze hanyuma mu bikurikira uzoce mubaza uti mbega bya bintu mwasanze ari byo cyangwa mwasanze arababeshi ni gutyo nibaza ko ubutegetsi bwohindura ngene bukora kuri bene ibi bibazo bakagenda bishyura ku kintu kimwe kimwe cyose icya kabiri ibi bintu biba nabi kubera iki uku kutumvikana kuri mu Burundi uku kuntu Gerard baba mu gihugu akemerezwa jewe nkaba ntashobora kuba mu gihugu uku kuntu ari indani zitagira uko byingana mu bya politike mu bindi byose hatabonetse umuti w'iki biragoye rwose ko bino bintu by'uguhonyera agati y'akazi na muntu ko bizotera bikira bigahinduka mu gihe igihugu kitemera ubudasa bukwiye mu byumviro naho gerari wavuga ati njyanye n'uduye 30 mu gihe mu gihugu umuntu ashobora gusohora icyumviro kidakunzwe akicwa akabuze irengero ikibazo kiracyakomeye cyane ibyo bari byohezwa no ku rubuga rwa politiki cyane cyane
Pacifique Mbega ahagataho ntakirahinduka kuva hapo ikurikira kuva raporo yabanjirije ino ya Human Rights Watch no mwaka ntakirahinduka ku ruhande rwa Fokode mu nzira nziza
kubijyanye n'abanyuruzwa ko baba baratera bagabanuka
abanyuruzwa ababorezwe gufa bagira iki byaha byose Human Rights Watch yadondaguye
nekeza byo bigumaho dufate nko kubijyanye n'abanyuruzwa bakabuga irengero tuba twemeza ko banyurujwe n'inzego z'igihugu kuva uyu mwaka w'2022 itanguye aho gushika muri uku kwa gatanu turi ko ibitigiri ndabigeranije n'ibyo mu mwaka wa 2021 muri uyu mwanya biri hasi mugabo icyo twabonye gikunda gushika ni uko ibyo bihariye bikunda kuduga guhera mu kwezi kwa gatanu uduga gushyira mu kwa 11 ubu rero amezi akurikira niyo azatwereka ko hari umurindi uteye ugabanuka nuko ibintu byagumye uko twari ko turabibona mu myaka iheze hari ikindi kintu jerari yatumye avuga ati aya maraporo ntavuga ahantu haba habaye intambwe hari intambwe zito zito kandi n'iyi raporo ya Human Rights Watch irazivuga hariho abantu bahohoteye abantu bagahagarikwa akarorero n'uwitwa umukozi w'iperereza yitwa Gerard Ndayisenga twari tumaze gutanga amaraporo menshi cyane araba akayagirizwa ko ariwe yakubise umunywanyi wa CNR Matata Augusta yakuye mu kwezi kw'icumi yarafashwe ari mu mpimba icyo twari kivuze ko cyabaye no muri iyo raporo iradusangamo ariko bakaca berekana abandi benshi bakoze nk'ibyo batigira bakogwako
rekanje ku ruhande kwa Gerard naho Hakizimana namwe ho kugwa iki kugira ngo muri Fokode has muri Folicon F ibivugwa ku Burundi bizohurizwe ko n'impande zose ku mpande zitandukanye hakogwa iki ga Gerard
Jena zako icyo kuba cyoroshye cyo kugwa nuko ayo mashyirahamwe ari hanze atozera akora amaraporo ku mbuga nacyo cyane akora ibyanditswe n'abandi ahubwo ni ukwishyikira cyangwa akabaza amashyirahamwe azwi ariko akorera mu gihugu ahandi aracyaha akazi na bobo hama ku ruhande rwa leta nayo ni kubandanya itsimbataza kwigisha abari mu nzego zitandukanye ko agacyaha akazi na bobo karahara mu Uganda ibacura twebwe icyo dushaka igihugu kimwe barundi igihugu ukuri kuvuga kuri ntitwemera kandi tukwemeranya n'ishyirahamwe ryose ryokora rifite irindi kinyuma kinyumakumbure inyungu zacu za politiki ari nacyo tw'ishyirahamwe turongoye rirwanya ibintu n'akamana mama ni ukuvuga icyo tutabona cyo cy'abavuze bitari byo cyangwa icyo tubivuzeho hama mugenzi wanjye yasabye ko twosubira guhura twebwe turahari
urakoze Gerard Hakizimana
amaraporo ngo abo bantu siho bari ngo nibishikire ku rubuga babitohoze kuko abazi ko bitanashoboka ko babemerera ko bahaza muri kwa hariho umugwi wawe ni wari umaze imyaka utohoza leta y'u Burundi abo bantu bagize uwo mugwi iragira persona non grata ni ukuvuga ko batari kuriwe kuba ku butaka bw'u Burundi
ariko ko kuganze kurongo umwanya
bakora amaraporo batari mu gihugu
sigariza kanya ko kubasezera impakanya ndabasezere imbere ko umwanya utujana tuzo nkuko mwabisavye ndabishikiriza abatwara kino gisata hama tuzoraba ico kiganiro ca kabiri uko gitunganywa ariko ndabashimire cyane yaba Pacifique yaba Gerard kwita bakino kiganiro Pacifique ni nahazwe murongo w'umugambi ndondeza mishamwe Fokode itemerewe gukora mu Burundi ejo ijwi rya Amerika nibongera kubitura muzotwita kugira ngo dusangire kirya kumwakoze tuduhebera kano kanya
Ego
Gerard Hakizimana umukuru w'ishyirahamwe Folicon F ikorera mu ntara z'u Burundi zitandukanye namwe byo mwakoze kwitaba kino kiyago ejo twongeye kudodora muzotwitabe nk'uko mwabikoze
Turashimye ndabashimira gose kwa marutsinzi
abandi dushimira nimwe bw'incuti bakunzi mwariko mutwumviriza muherereye ku migabane itandukanye ijwi rya Amerika yumvikana ko kuri wezi 3 akaburunguradzi wacu vewa akaburungu.com abatwumvirije muri mu Rwanda mwakoze mu Burundi na mwebwe mwakoze cyane mwakoze mwebwe mwari mwatungikiye ubutumwa bwanyu butandukanye kuri Facebook kugira ngo dushobore kubakura abo tutashoboye kwakura muratwihanganira ariko mubandanye kurikira ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye kuri mikro mari kumwe na Joy Diana ni nahazwe nijwe nabateguriye kino kiganiro muri isanga mushobora kongera kumva ku wezi 3 akaburungu radio tuvewa akaburungu.com Dieudonné Cubahiro wakoze nkuko wama yari kufatikanije muhinga bw'ivyuma na ingenieur Diego twe mikwe izina rya bagenzi bacu tubike banuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo muri mwo byose naho ubutaha.